urumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ishyirahamwe rirwanya ruswa mu Burundi Olcom rirasaba Perezida Evariste Ndayishimiye gushyiraho urukiko rwihariye rwo kurwanya ruswa.
Iyo sentara kabariyo itegeza gucira imanza abasuku bacu bari hejuru uhereye ku mukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiranganje wa mbere umukuru w'inama nshinga amateka n'ahinguza amateka kandi tugasaba ko imwe bita ubudahangwa privilege yuko byovaho ku bantu b'abandi.
Uwo ni Gabriel Rufyiri uyoboye ishyirahamwe Olcom rirwanya ruswa mu Burundi. Aho mu Rwanda mu mpera z'icyumweru gishize polisi yarashe abantu babiri bakekwaho gucuruza ibiyobyabwenge bakomoka mu mpunzi z'Abarundi. Aya makuru n'ayandi ni mukanya ni mujye kure. Reka ariko umugenzi wacu Aloyce Bigirimana abanza atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyce.
Urakoze Geoffrey. Abantu bitwaje inkoho barishe abantu 11 barimwo abapolisi batatu, abasirikare bane hamwe n'abarongozi mu ntwaro mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abategetsi babishikirije kuri Uwimana kandi begetse ubwo bwicanyi ku muhari Kodeko urwanira inyungu z'ubwoko bw'Abalendu. Urongoye teritwari ya Jugu, Adele Alingi Mokuba yashikirije ko abo bishwe bari mu modoka zibiri zaje ziva i Bunia ku murwa mukuru w'intara ya Ituri ku munsi wa gatandatu kandi ko biciwe mu mihana yahitwa Matete. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa muntu ryagirije umuhari Kodeko hamwe n'abandi barwanyi bo mu bwoko bw'Abalendu kwica abanyagihugu bo mu bwoko bw'Abahema kugira bigarurire ubutare buri muri iyo ntara. Leta ya Libya yemewe na ONU yari yamirije kuri Uwimana igitero cy'indege cyabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu ku kibuga cy'indege cy'i Al-Watiya iheruka kwigarurira. Leta ivuga ko cyakozwe n'icyo yise indege z'abanyamahanga. Inteko ziyoboka iyo leta zafashe icyo kibuga cy'indege kiri mu manuko gushyira uburengero bw'umurwa mukuru Tripoli mu kwezi kwa gatanu. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa General Khalifa Haftari bavuga ko Turukiya yakoresheje icyo kibuga mu kwezi kwa kane ifasha leta ya Tripoli kubarwanya. Itorokanizo ry'amakuru Anadolu rya leta ya Turukiya ryatangaje ko ibikoresho bya gisirikare by'icyo gihugu bifasha kwikingira misile byari kuri icyo kibuga cy'indege byononekaye. Abakoze icyo gitero ntibaramenyekana.
Washington, ijwi rya Amerika.
Abantu bashika 150 nibo bamaze kwicwa mu ntara ya Oromo muri Ethiopia mu myerekano yakurikiye icwa ry'umuririmbyi Kucalu Hundessa yakundwa cyane muri icyo gihugu. Benshi mu bafuye biciwe muri Oromia mu gihe abandi bishwe n'abajejwe umutekano ku murwa mukuru Addis Abeba mu ntureka zishingiye ku moko zabaye mu ndwi iheze. Hundessa yarashwe ku munsi wa mbere i Addis Abeba inyuma y'indwi agaragaye mu bimenyeshamakuru aho yatangaje ko atakindi ashyigikiye atari aba Oromo. Uwo mucuraranzi rurangiranwa yari mu bwoko bw'aba Oromo buzwi ko bwakumiriwe mu burongozi bw'icyo gihugu. Kuva umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed agiye ku butegetsi mu 2018 ubwo bwoko ntibwengeshanya gusaba kugira bugire uruhara muri politike mu mirano hamwe n'ubutunzi bw'igihugu. Papa Francisco yashikirije ku munsi w'Imana ko yifatanije n'akanama kaboni kajejwe amahoro n'umutekano mu gusaba ko intambara zihagarara ku isi kugira byorohe kurwanya ikiza cy'umugera wa corona. Ako kanama kafashe icyo cyemezo inyuma y'ibiganiro byari bimaze amezi atatu byari bitumbereye gusaba ihagarikwa ry'intambara z'uburyo bwose. Icyo cyemezo kije gushyigikira akamo katewe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres mu kwezi kwa gatatu kasaba ihagarikwa ry'intambara ku isi hose. ONU isaba kandi impande zose ziri mu ntambara mu bice bitandukanye by'isi kuzihagarika mu kiringo cy'iminsi 90 kugira amashyirahamwe atange ifashanyo ashobore gushyikira abazikeneye.
Washington ijwi rya Amerika.
Hano muri leta z'umwe za Amerika abategetsi b'uma leta yo mu manuko bw'igihugu bashikirije ko batewe impungenge yongerekana ry'abanduye umugera wa corona muri iyi minsi. Amerika imaze kuronka abantu bashasha barenga 50,000 banduye muri iyi minsi, benshi mu bisagara by'uma leta yo mu manuko. Ayo ma leta yari yarikinze icyo kiza igihe mu buraruko bw'igihugu cyane cyane mu gisagara cya New York uwo mugera wariko urasasika inganda. Muri rusangi Abanyamerika hafi 130,000 baramaze kwicwa na COVID-19 kubarenga 2,208,000 bawanduye. Perezida Donald Trump asanzwe ahanganye muri politike na Joe Biden mu matora yimirije mu kwezi kwa 11 ntahengeshanya ushikiriza ko urucanco rw'uwo mugera rugiye kuzoboneka imbere y'uko uyu mwaka urangira. Ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura imiti n'ibifungurwa aha muri Amerika, FDA mu cyamake cyabwiye televiziyo ABC y'aha muri Amerika ko kiriko kiragenzura amavuriro ya 41 ariko aragerageragerezwamo urwo rucanco, ariko kivuga ko kidashobora kwemeza ryari urwo rucanco ruzotangura guhabwa abanyagihugu. Abasirikare b'abaganga 47 yo muri Afrika y'Epfo bararungitswe kuri w'Imana gufasha kurwanya ikiza cya COVID-19 mu ntara ya East Cape mu manuko bw'igihugu. Barungitswe haheze umunsi umwe Afrika y'Epfo ironse abantu bashasha banduye barenga 10,800 bakaba bashikanye igitigiri cy'abarenga 180,000 bamaze kwandura muri icyo gihugu.
Urakoze Aloyizi Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere cyohere mu Rwanda aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi risaba iperereza ryimbitse ku rupfu rw'abantu babiri polisi y'u Rwanda yarashe mu mpera z'icyumweru gishize ikabicira ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania. Yatangaje ko ari impunzi z'Abarundi zakoraga ubucuruzi bw'imiti y'amagendo n'ibiyobyabwenge. Mu kiganiro cyihariye umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi yaraye aha ijwi ry'Amerika yavuze ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ribajwe n'urupfu rw'abo bantu ryari rishinzwe kurinda. Pierre Claver niyo nkuru atubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Igipolisi cy'u Rwanda cyatangaje ko kuri uyu wa gatandatu mu Mutwenzi abajeje umutekano mu murenge wa Mahama mu karere ka Kirehe barashe umugwi w'abantu bariko bagerageza kwinjiza ibiyayuramutwe baciye mu ruzi Akagera rugaba u Rwanda na Tanzania. Ni hafi cyane nko ku metero 500 yahubatse ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama. Ku rubuga rwa Twitter igipolisi cyemeza ko babiri muri abo bantu barashwe bakasiga ubuzima bahavuye bamenyekana ko ari impunzi ziba aho mu ikambi ya Mahama. Amakuru ijwi rya Amerika ryanonse ni uko amasasu yavugiye ahitwa kwibuye ry'urukundo iruhande yahahingurirwa amazi akoreshwa muri iyo nkambi ya Mahama. Abishwe boba bahora bakora umwuga w'uburovyi mu ruzi Akagera, umwe yaba muri village ya 17 uwundi nawe muri village ya 18. Bimaze kumenyekana zimwe mu mpunzi zabwiye ijwi rya Amerika kubwoba bwazitekeye inama yo kubahumuriza yarabaye inyuma y'umutaga. Abaserukira ubushikiranganje bujejwe impunzi n'abaserukira akarere ka Kirehe basavye impunzi kwiyubara birinde ibikorwa bibujijwe n'amategeko kandi ko bakwiye kwigenza neza mu gihugu cabahaye indaro. Yamara bamwe muri izo mpunzi bavuga ko ubwo rudandazwa rw'ibiyayuramutwe canke imiti itemewe n'amategeko atagwahora rubera muri iyo kambi, bagasaba ko hoba amatohoza. Ishami mpuzamakungu HCR ryita impunzi rimenyesha ko ribabajwe cane n'ubwo rupfu rigasaba abategetsi gukora amatohoza kwiye kugira ngo hamenyekane neza ingene vyagenze. Umufasoni Elise Villechalane ajeje kumenyesha amakuru muri HCR yahaye ikiganiro cihariye ijwi rya Amerika.
On a attendu la confirmation, effectivement ce sont des réfugiés de Mahama.
Atubico tumaze kwemeranya ko nuko abo bantu babiri bishwe n'inzego z'umutekano ari impunzi z'Abarundi. Twebwe nka HCR ishyirahamwe mpuzamakungu ribakurikirana ku munsi ku munsi twashikirije ko bitubabaje cyane. Twifuza kandi dusaba ko haba amatohoza akwiye yerekana ingene ibintu byagenze. Ubu amakuru ya mbere twaronse nuko abo bantu barashwe bari bafise ibiyayuramutwe, gutyo bikaba byaciye muri izo nzira bagahura n'abajeje umutekano.
Ce serait produit l'incident avec les forces de sécurité.
yongera koko umugwi wa HCR wenyarukiye yo guhumuriza impunzi muri rusangi no kubibutsa ingene bakwiye kwigenza muri bino bihe bidasanzwe by'ikiza cy'umugera wa corona, kuko byabonetse ko izo mpunzi zibiri ziciwe hanze y'ikambi mu masaha yo mwijoro.
L'équipe du HCR était là et avec les leaders de communauté pour rassurer la population, être à leur côté.
Abakozi ba HCR bari kumwe n'abaserukira abandi mu nkambi hamwe n'abatwara ikambi baciye bihutira kujayo guhumuriza impunzi, kubaba hagufi babibutsa n'ingene bakwiye kwigenza mu gusohoka bakoresheje inzira zizwi n'amasaha rero yo gutemberamwo muri iki gihe cy'ikiza cya corona. Nk'ubu murumva ko izo ngorane zabaye mu masaha 10 z'ijoro mu gihe atawemerewe gutembera kuva isaha zitatu z'ijoro gushika saa 11 z'ubuca.
Qui s'applique de 21h à 5h du matin.
Namubajije nimba HCR ariyo izohambisha abo bishwe no gushumbusha abasigwa na wati.
Écoutez, pour l'instant, je dis encore, il y a une investigation. Donc, les corps des victimes.
Kumviriza amatohoza cariko araba nibaza ko nibiziga vyabishwe bikogwa ko amatohoza. Nta byinshi nashaka kubivuga ko yamara mu makambi y'impunzi yose hariyo ibibanza byo gushinguramwo abitavye Imana, ariko byose bizomenyekana inyuma y'amatohoza ariko arakogwa n'inzego zibijejwe. Nico gituma dusaba ko tworonka umuco vuba kugira ngo tumenye ibikurikira.
Justement avoir les résultats de cette investigation pour pouvoir prendre les mesures nécessaires ensuite.
HCR yemeza ko ikambi ya Mahama irimo abarundi barenga 60,000 atabugize bwa nabi bukabije bwari bukunze kuvugwayo kuva yubakwa mu mwaka w'2015 nk'uko biri mu yandi makambi. U Rwanda ruri mu bihugu byakiriye impunzi z'abarundi ziharugwa mu 400,000 zahunze indiane za politike zadutse mu Burundi mu mwaka w'2015 bivuye ku ngingo ya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yo kwitoreza ikindi kiringo nk'umukuru w'igihugu. Mu gihe abarundi bahungiye muri Tanzania baharugwa mu 200,000 babandanya guhunguka, abahungiye mu Rwanda bobo barenga gato 72,000 gushika ubu ntibarahunguka. Ni mu gihe umukuru w'igihugu mushasha mu Burundi Evariste Ndayishimiye abandanya asaba impunzi zose zahungiye mu mahanga gutahuka gufashanya n'abandi Barundi kubaka igihugu, yamara aba bobo bavuga ko ico bahunze kitarahera. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru kutugezaho iyo nkuru. Amashyirahamwe arwanya ruswa mu Burundi arasaba umukuru w'igihugu gushyiraho urukiko rukuru nk'urwego rw'ubutabera rushinzwe by'umwihariko kurwanya ruswa mu gihugu. Urwo rwego rwemerwa n'itegeko nshinga riruha ububasha bwo gucira imanza abanyereza imitungo y'igihugu harimo n'umukuru w'igihugu mu gihe abiketsweho. Ayo mashyirahamwe arashingira ubwo busabe ku ijambo Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kuvuga ko kurwanya ruswa mu Burundi bigiye kuba kimwe mu byihutirwa. Eloge Wilikaneza yaduteguriye inkuru irambuye.
Leta nshashi gisohoka haraheze ndwi hari kintu kimwe mu byagaragaye n'ingoga cyihuse kuvugwa n'abarabi ibintu n'ibindi. Ifutwa y'ubushikiranganji bw'intwari ibereye ku munsi wa kabiri yakinye indahiro z'abashikiranganji. Perezida Evariste Ndayishimiye yasiguye icyatumye buvanwa ku rutonde.
Inyonyezwa n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu, gutanga kwaka no kurya ibiturire bitegerezwa kuba umuziro. Icyo gikorwa rero niki wanje, kuko nta bushikiranganji bujejwe kurwanya igiturire twashyizeho. Nsabye Abarundi mwese mumfate umugongo, kuko n'urugamba rukomeye cyane nshaka yuko twese turugira rwacu. Amahera yaja mu kigega cya Leta yose abe amahera abera kirumara abenegihugu.
Ishyirahamwe rikomeye rimwe yazobereye mu gisata c'urwanya igiturire y'icumbi ryo jambo ry'umukuru w'igihugu ryaciye rimunkira urwandiko haheze iminsi ibiri. Gabriel Rusiri yarirongoye yatubwira muri make kirimwo.
Cane cane hagashigwaho sentare isumbizi ndi yitwa la Haute Cour de Justice isangwe mzwe mbere itegekwa n'ibwizwa nshingiro ry'u Burundi. Iyo sentare akaba ariyo iteza gucira imanza abasuku bacu bari hejuru uhereye ku mukuru w'igihugu, icegera ciwe, umushikiranganji wa mbere, umukuru w'inama nshinga amateka n'ahinguza amateka. Hanyuma kandi tugasaba ko imwe bita ubudahangwa rwa privilege yuko byovaho ku bantu b'abandi biba igihugu ikindi twasabye nuko abantu baterekana amafaranga yabo canke ibintu batunze ibitwita mu gifaransa enrichissement illicite ko bogerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo bishobore guhanwa
uko guhanwa no gutuza bakaboko no mwishira hamwe Forcon F basanga ari ngombwa umukuru wa George Hakizimana abona mbere atani kigoye kirimwo
mwishira muturongoye turemeza ko atakigoye na kimwe gishobora kubaho mu gihe umukuru hejuru ahagurukiye ikintu kanaka tubona ko rero byo yavuze bishoboka hisunzwe n'icivugo yagerashikiriza mu kwiyamamaza akivuga giti turi kumwe twese birashoboka twibaza ko abarundi bose bagiye hamwe bagafasha icyo wabonye akiduma kurutoki nta nkeka ko akaranda kabi koranduranwa n'imizi rero tuvuga ko atakidashoboka kandi atanikigoye muje kugwanya ibiturire n'isasagugwa ry'ubutunzi bwa leta tukizera ko bakaboko nabo bagiye kwikubita gashi maze bumve ko uguteza imbere igihugu ari byo biruta ibindi gutyo intwaro ishingiye ku guteza imbere igihugu itsimbatare maze arundi bose babone ko bari kubarakoregwa nabo bishiriye
rusini nawe garuka ku bisata byihutirwa kugirwa kwitohoza muri kino gihe
nuko nk'idosiye ya misome ibiramo ubusuma bwinshi burenze twifuza rero yuko amafaranga yibwa mu gisata cya misome nayone yokurikiranwa igira kabiri ni amafaranga ava mu butare ivyo navyo nigomba kurikiranwa kuko biraboneka neza yuko harimo ubusuma budasanzwe kigira gatatu nuko bije ya leta mu masoko ya leta tangwa biragaragara neza ko amafaranga menshi yigira ubwa mbere mu bari mu mugambi CNDD-FDD kuko abadandaza benshi ubu niyo bimukiye kubera bazi ko baza kuvoma no gusoroma iby'abanyagihugu mukaba muzi neza kandi ko hariho n'abantu atari abarundi b'abanyamahanga bakora gutyo mugo batari mu mugambwe kugira ngo basahure bibe igihugu kubera bazi ko bacha barunka amasoko adaciye mu mahiganwa ikindi gisata ni gisata kijanye no gukotesha amazu aho usanga leta yibwa amafaranga arenze
avuga kandi ko afite icyizere kugushaka ko umukuru w'igihugu mushasha narijya yiyemangiye kwigiturire ari umwanzi w'iterambere
twe twifuza mu ijambo rimwe yuko aba bandi bafise inguvu mwa kino kiringo gusumvya leta bo bibazwa hanyuma kandi amateka gahinduka nivyo twifuza yuko vyo kugwa mu maguru mashasha bifatiro ku ijambo yashikirije tukizera neza yuko ibintu nkeka bizofata inzira bigahinduka naye handi hoho bizoshebeja ku rutonde rw'abandi bose kuko nta muntu numwe yaje ku butegetsi atabona yuko igiturire n'amabi bigendana arakaranda ku gihugu ari kanseri ku gihugu akazirigatuma atamurundi numwe ashobora gutera imbere igihugu gihenebera abantu bose barorera mu gihe akagwika abantu bakeye cyane begereye ubutegetsi cyangwa bari muri bwo usanga ari bo batunga cyane ariko ugacu usanga nta mabarabara hari ugacu usanga aho hantu nta bitaro bihari ugacu usanga abantu ntibafungura ntibiga uko bikwiye ntibivuze uko bikwiye n'ukuri ingaruka mbi ni nyinshi cyane mu gihugu aha basuku bakwiye gusukurira abanyagihugu usanga ahubwo bashira mu mifuko yabo bakuzuza inda zabo mugabo igihugu n'abanyagihugu bikabandanya bijya mu bukene butagira izina
urutonde rwakozwe n'umuryango mpuzamahanga uhana intwari bereye Transparency International mu mwaka w'2019 ku bihugu 188 ku isi Uburundi buza mu kibanza cy'ijana na 65 bukaba mu bihugu 15 bya mbere birangwa mu ruswa ku isi Roger Wikaneza ijwi rya Amerika
Urakoze Loje Willy Kaneza. Uburundi burashinja u Rwanda gushimuta umuturage wabwo mu mazi y'ikiyaga cy'Uhuha mu ntara ya Kirundo. Na makuru yatangarijwe ku rubuga rwa Twitter na Minisiteri y'Umutekano mu Burundi. Inkuru ijwi rya Amerika rifatanyije n'abanywanyi baryo mu Burundi dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Kibicishije ku rubuga rwa Twitter rwe gukira ubushikiranganje bw'umutekano igipolisi cy'u Burundi kimenyesha ko igisirikare cy'u Rwanda cyanyuruje umurovyi mu mazi y'ikiyaga cy'Uhuha ku ruhande rw'intara ya Kirundo muri komine Bugabira. Aya makuru avuga ko igisirikare cy'u Rwanda cyanyuruje uwo munyagihugu azwi ku izina rya Ndagijimana Sylvestre yakorera akazi ko kuroba ku cambo cya Kirimijoro ryo ku munsi wa gatatu itariki imwe y'ukwezi kw'indumwa ko 2020 ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi ukemeza ko humvikanye n'amasasu ubwo uwo munyagihugu yanyuruzwa. Ijwi rya Amerika riciye ku bakunzi baryo bashikira abajejwe intwaro mu Burundi mu ntara ya Kirundo ryaronse amakuru avuga ko gushika inkuru yandikwe uwo muntu atari bwaboneke haraciye iminsi itatu aho basaba ko yosubizwa igihugu camwibarutse mu gihe yoba kiri muzima. Ibyo byagirije bije bikurikira ihungabana ry'umutekano ryabaye mu kiyaga Gweru mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, aho habaye ukurasana hagati y'abasirikare b'i Burundi n'abu Rwanda. Ku ruhande rw'i Burundi, umusirikare agwanira mu mazi yarasize ubuzima. Icyo gihe abajejwe intwaro mu karere ka Kirundo batangaje ko abasirikare b'u Rwanda barashe umusirikare mu gihe ariko aragerageza kubatesha kunyuruza abarovye b'abarundi ku ruhande rwa komine Busoni. Mwomenya ko uwo musirikare w'umurundi yitavye Imana yahavuye ahabwa agashimwe n'umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye ku munsi mukuru wo guhimbaza ukwikugira ku Burundi. Nagashimwe yahawe nk'umwe mu barundi bagaragaje ubutwari bwo kwitangira igihugu.
Urakoze Desire Hatungimana. Ijwi rya Amerika ntirirashobora kubona abayobozi bo mu Rwanda kugira ngo bagire icyo bavuga kuri ibyo birego u Burundi bururega n'ibidukundira. Mu makuru yacu ataha turagira icyo tubivugaho. Aho mu Rwanda ariko bamwe mu batuye mu murenge wa Nyabirasi mu karere ka Rutsiro baravuga ko kutagira amashanyarazi byabatezaga igihombo gikomeye. Barishimira ko noneho yabagezeho bakazayifashisha mu kwiteza imbere. Claude Ganza Munyamagana adufitiye inkuru irambuye.
Ubu twadufite ikibazo gikomeye cyane kuko twakiraga amata kugira ngo tuyakonjeshe twakoreshaga jenereta yahora gipfa buri kanya.
Uyu ni Bwana Tassian Harerimana uyobora koperative Ruhimbi yo mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Nyabirasi. Ni ikusanyirizo ryakiramwe mu matava mu nzuri za Gishwati naturuka mu giturage muri uyu murenge. Avuga ko batewe igihombo gikomeye no kutagira umuriro w'amashanyarazi kandi bayakenera umunsi ku wundi mu gukonjesha amata bakirangana na litiro 5,000 buri munsi. Harerimana uyobora koperative Ruhimbi avuga ko bisangaga bahora mu gihombo kubw'aya amafaranga batangaga umunsi ku wundi ariko bakabura ubwarekura.
Kuva 2014 kugeza uyu munsi tutarabona umuriro. Jenereta yarimaze kudutwara tuyikoresha amafaranga arenga miliyoni 5. Ubu rero tugeze mu bisubizo, turumva ko tugiye guharanira inyungu kuko icyo kibazo gikemutse. Ku munsi twakoreshaga amazitu igaro twishyuraga 2,200.
Mu gihe habaga amatora y'umukuru w'igihugu mu 2017, amashanyarazi yazaga ku isonga mu byifuzo by'abatuye umurenge kuko bavugaga ko kutagira amashanyarazi byabadindizaga mu iterambere. Ubu bakaba bagiye kubyaza umusaruro.
Nta nyungu uretse ko twakomeje gusigasira ikusanyirizo kugira ngo umukamo wacu turebe ko wagira agaciro. Ni ukuvuga ngo twakoreye mu bihombo kugeza ubu niho tugiye guharanira inyungu.
Bavuga ko nk'uwakeneraga inzugi z'ibyuma zizwi nka metalike mu rurimi rw'Igifaransa yajyaga kuzikoresha imahoko mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu bikongera ikiguzi kandi bigatwara umwanya. Ni nabyo umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Madame Emerance Ayinkamiye ashishikariza abaturage b'akarere ke.
Birumvikana umuriro si ugucana mu nzu gusa nimugoroba, iyo umuriro wabonetse n'iterambere riba risatiriye umuturage. Mbonye nk'ari atuvuye ati rwose ahangaha ngiye kuhashyira aho nzayasudiriza inzugi ku buryo ntawe uzongera kujya kuzikurira Rubavu. Ubwo rero turashishikariza n'abandi baturage kugira ibindi bitekerezo, sasarondo kwa fire n'ubundi. Umwe ntabwo yaba ahagije mu gusudirira umurenge wose n'aka karere. Hari n'ibindi bikorwa byose bikeneye umuriro, abaturage babishyiremo ingufu bashaka ubushobozi uyu muriro ubafashe kwiteza imbere.
Abagerwaho n'amashanyarazi bari 44% % mbere y'uko agezwa mu murenge wa Nyabirasi, ari nawo rukumbi utagiraga amashanyarazi aturutse ku muyoboro mugari. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko aya mashanyarazi atazagarukira muri Nyabirasi gusa, ahubwo azagezwa no mu bindi bice by'imirenge ya Kivumu, Kigeyo, Mukura na Murunda, bikazazamura umubare w'abagerwaho n'amashanyarazi bakagera hafi kuri 48%. Nyabirasi ni umwe mu mirenge 10 itagiraga amashanyarazi yo ku miyoboro migari mu gihugu. Indi mirenge ni Cyabakamye mu karere ka Nyanza, wa Rwaniro muri Huye, muri Nyamagabe hari imirenge ya Mugano, Musange na Nkomane, umurenge wa Kibangu muri Muhanga, wa Mutuntu muri Karongi, wa Gasange muri Gatsibo n'umurenge wa Ndego muri Kayonza. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe ingufu REG bivuga ko ibikorwa byo kwegereza abaturage bo muri iyi mirenge itagirwagaho n'amashanyarazi yo ku miyoboro migari byadinjwe n'icyorezo cya virusi ya corona, ariko ko hagikorwa ibishoboka mu imirimo isozwe nk'uko umuhuza bikorwa gahunda yo gukwirakwiza amashanyarazi mu bice by'icyaro. Bwana Reben yahimbisibwa bivuga
kubera biriya ikibazo cya COVID, ibintu bimwe byagenze nabi, cyane cyane ibikoresho bimwe byavaga mu Buhinde, kandi kuva mu nganda z'Ubuhinde n'igihugu cy'Ubuhinde muri rusange ntabwo bakora, bamaze igihe badakora. Ariko hakabaho n'ibindi byavaga mu Bushinwa, ubu rero ibyo mu Bushinwa biri ku bwato byo mu Buhinde turacyakurikirana kugira ngo turebe inganda nizikora cyangwa nizidakora, turebe uburyo twahindura tugira imbogamizi ko haba haratanga commitments nka avance, ibyo tukirwana nabyo. Ariko iyo byose tubishyize hamwe turakurikirana ku buryo kumva twebwe uyu mwaka ukwiye kurangira uno mushinga urangiye.
Minisiteri y'ibikorwa remezo igaragaza ko muri rusange Abanyarwanda 52% nibo babona amashanyarazi, umubare muto cyane muri aba akaba ari abo mu bice by'icyaro, mu gihe abenshi ari abo mu bice byo mu mujyi. Intego ya guverinoma y'u Rwanda ni uko mu 2024 100% by'Abanyarwanda bazaba babona amashanyarazi, aho 52% bazaba bayafatira ku miyoboro migari, naho 48% bakoresha izindi ngufu nk'iz'imirasire y'izuba. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino. Umurwi Amical mu bagabo na Muzinga mu bakobwa niyo yatwaye igikombe cy'imikino yo gusoza irushanwa ry'Ubujumbura mu mukino wa volleyball. Mu mupira w'amaguru naho mu irushanwa riteganyijwe mu Burundi, imigwi ya Muzinga na Royal y'Imurambya izakina mu cyiciro cya mbere. Inkuru turagezwaho na Desire Hatungimana.
Kuri uno wa gatandatu niho umugwi w'igisirikare Muzinga wari umaze imyaka itatu ukina mu cicaro ca kabiri mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi waronka uburenganzira bw'uzokina mu cicaro ca mbere mu higanwa ry'umwaka w'2020 ushira umwaka w'2021 inyuma yo gutsinda Top Junior bitsinda 9-0. Umumenyereza wa Muzinga akamenyesha ko gushika kuri iyo ntambwe babikesha abayobozi bazi ico bakora mu mupira w'amaguru.
Uno mwaka toraronse abayobozi bawukunda, niyo mpamvu uyu mwaka ko bahagurutse turafashana tunguru nani rumwe kugira ngo dushike ku ntego yo kuduza umugwi mu kicaro cya mbere. Abayobozi dufise ubunyi n'intego bafise n'abantu bashoboye n'abantu bakunda umupira n'abantu bawukinye, mbona ko ibiri imbere ko ari byiza gose.
Abayobozi ba Muzinga rero baremeza atakurya umunwa ko bagiye kuba ku mugwi uzoba wubashwe mu gisirikare muri kano karere ka Afurika y'Ubuseruko. Colonel Nduwimana Alexis arongoye Muzinga amenyesha ivyihutirwa bagiye gukora muri uwo mugwi.
Turabise bakinyi beza mugaho tuzorondera abandi babunyoye bazoza gufasha abo batumye tuduga muri ico cicaro ca mbere. Ibindi navyo tuzogerageza turondere abantreneur birakenewe yuko turondere umuntreneur yabunyoye mu cicaro ca mbere azotuma tumentena neza tuguma mu cicaro ca mbere atangorane. Kine twe twifuriza umugwi wacu nuko dukeneye kugira umugwi wa gisirikare ukomeye nkindi imigwi ya gisirikare muri kano karere. Turamaze kuja mu gihugu cya Tanzania twarabonye imigwi y'igisirikare ingene imeze. Turamaze kuja mu Rwanda twagiye muri Kenya turaja muri Gaba, aho hose imigwi y'igisirikare ihagaze neza cyane. Natwe rero twifuza hari ama competition twama tugirana nabo, twifuza yuko ekipe yacu izokwama ibatsinda. Nico gituma rero tugiye kwitegurira neza dushyize mu cyicaro cya mbere kugira tuzobe muri ekipe zitatu za mbere.
Twamenyesha ko uwundi mugwi ugiye kuzokena mu cyicaro cya mbere ari Royal y'Imurambya. Umugwi wa gatatu uzova hagati ya Delta Star y'Umutimbuzi na Les Elephants bo mu ntara ya Bubanza. Iyo migwi izokina inkino zibiri uzosumvye uwundi acaja mu cicaro ca mbere. Iyo migwi rero ikabije gusubirira Lidl Export for Africa, Lelier na Ngozi City zakorokeye mu cicaro ca kabiri inyuma yo gusozera ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryatahukanywe n'umugwi wa Message Ngozi. Muri volleyball naho kuno w'Imana niho haba inkino za nyuma zo gusozera ihiganwa ry'Ubujumbura. Mu bagabo igikombe cyatwawe na Amical des Sportifs de Bujumbura itsinze Rukinzo ku maseta 3-1. Ngendakumana Claver arongoye ishyirahamwe ya volleyball Bujumbura nahashima intambwe bageze ko amenyesha ko impinga ikiri ndende kugira bashike ku rwego mpuzamakungu.
Higanwa cy'uno mwaka ryagenze neza cyane, ama ekipe twari dufise yose yari yitavye kandi yahejeje inkino. Hanyuma ikindi cya kabiri mbona ko byagenze neza ni uko abakinnyi bahejeje bose bafise amagara meza. Hanyuma n'ibi bibuga twaronse byo kuri parike byadufashije kugira ngo amamace abe menshi ku munsi, bigatuma duheza ku gihe tuba twarateguye. Uravye nivo ama ekipe ageze ko yahi Bujumbura urabiye ku gihugu tuvuga ko nivo zaho zishimishije. Mugabo turavye ku bindi bihugu turabona ko hariho ibyo kongereza ubuhinga bundi bwo gusubira gukora cyane cyane mu kurondera abakinnyi barebare.
Muri izo nkino igikombe mu bigeme cyagiye mu mugwi wa Muzinga utsinze Gender Light Club ku maseti 3-0. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana n'abandi bagenzi banjye bamfashije kubagezaho aya makuru. Aha niho dusoreje muri iki gitondo, ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Aya makuru yagiranijwe na Fasel Gabehu yewe yabageza gahundi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.